Imwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti muduteza amatwi, ni yedirwe mu basuza mbayikaze makuru yacu tudatinze. Duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi twayateguriwe na Aloyce Bigirimana.
Mwaramutse Edi Gwema, turayahera mu karere ka Afrika yo mwihembe. Aba perezida ba Eritrea na Somalia baratangaje ko basinye amasezerano mu bisata byo kwivuna abansi, umutekano, diplomasiya hamwe n'imigenderanire mu bya politike. Aya masezerano yashitswe ko inyuma y'urugendo rw'iminsi ine perezida wa Somalia yaramazemo muri Eritrea. Ba perezida Isaias Afwerki wa Eritrea hamwe na Hassan Sheikh Mohamud wa Somalia bavuze ko amasezerano basinye ashingiye kuri kahise hamwe n'ubucuti ndetse n'inyungu ibyo bihugu bisangiye. Baremeza ko gutsinda urugamba rw'iterabwoba muri Somalia bizotuma karere ko mu ihembe rya Afrika karonka amahoro n'umutekano. Eritrea imaze hafi imyaka itatu imenyereza ibihumbi by'abasirikare ba Somalia. Muri urugendo perezida wa Somalia yaragendeye abasirikare b'igihugu ciwe, yongera arabakeza kuba bararangije imimenyerezo ya gisirikare barimwo muri Eritrea. Ibiro vyiwe bivuga ko yabasavye guca bataha gufasha kugarukana umutekano no kugarura uturere twose tugenzurwa na Al-Shabaab. Mu karere ka Aziya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeza ko yashitse ku yindi ntsinzi hambaye ku muhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu mu kwica umwe mu bategetsi bakomeye b'uwo muhari muri Siriya. Ivuga ko uwo yishe ari ku rutonde rwa batanu bakomeye mu gitero cy'indege yitwara yo mu bwoko bwa drone mu buraruko bushira uburengero bwa Siriya. Igisirikare cya Amerika cyavuze ko uwo mutegetsi wa ISIS yishwe yitwa Maher al-Agal, cyamwise ko ari we yari arongoye uwo muhari mu karere karimo Siriya, kandi yahuza uwo muhari hamwe n'amashami yawo akwirakwiye ku isi yose. Perezida wa Amerika Joe Biden yarashimye icyo gitero, avuga ko ari ubutumwa buhambaye ku iterabwoba. Yemeje ko urupfu rwa al-Agal muri Siriya rugiye guhagarika imigambi y'uwo muhari, cyane cyane ibitero wakora muri ako karere. Ishyirahamwe ryo muri Siriya rikurikirana iby'agateka ka muntu rifise icyicaro gikuru mu Bwongereza ryavuze ko al-Agal yarashwe na misile igihe yariko atwara ipikipiki. Ryavuze kandi ko yari mu buraruko bushira uburengero bwa Siriya kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Nayo muri Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa ni perezida w'ico gihugu, yaravuye mu gihugu mu gatondo kuri uyu wa gatatu yerekeza mu gihugu kibanyi cya Maldives. Abategetsi bo mu gisata kigenzurira abasohoka n'abinjira mu gihugu bavuze ko uwo mugabo w'imyaka 73 yahunganye n'umukenyezi wiwe bagiye mu ndege. Benshi mu bamwegereye ntibajanye nawe nk'uko abo bategetsi babivuze. Rajapaksa yari yaremeye gutangaza itanga imihoho ryiwe kuri uwa gatatu, avuga ko yifuza ko haba ibisikanya ku butegetsi ata maraso arinze guseseka. Ku munsi wa gatandatu niho yahunga ikirimba ciwe inyuma yo gusagirizwa n'amasinzi y'abanyagihugu batwawe n'ishavu bahateye. Bamusaba gutanga imihoho kuko igihugu kiri mu bihe by'ubutunzi bitoroshe kandi bitigeze bigishikako. Yashimye gukinjura kaja mu mahanga gifise ubudahangagwa butuma adakurikiranwa n'ubutungane bw'igihugu ciwe imbere yo gushikiriza ubutegetsi kugira ntashigwe mwibohero. Ku mugabane wa Buraya mu Bwongereza, abashingamateka umunani bo mu mugambwe w'abakonservateur nibo bamaze kumenyekana ko bazohiganirwa mu kibanza cyo gusubirira umushikiranganji wa mbere Boris Johnson aheruka gutanga imihoho. Umutegetsi mushasha azotorwa akazotangazwa igihe inama nshingamateka izosubira mu bikorwa byayo ku itariki ya gatanu z'ukwezi kw'icyenda. Amakuru ku masezerano ya nikleyere hagati ya Iran n'ibihugu rutura ku isi, umushikiranganji mushasha w'Ubufaransa ajejwe imigenderanire n'andi makungu yavuze jo ku munsi wa kabiri ko Iran isigaranye indwi nkeyi kugira isubire mu inagurwa ry'amasezerano kuri nikleyere imbere yuko umuryango wugagwa. Catherine Colonna yabwiye abashingamateka b'Ubufaransa ko Iran iriko irisamaza kugira umwanya ugende yibandanirize umugambi wayo wa nikleyere. Mu ndwi iheze, intumwa ya Amerika muri ibyo biganiro byo kugaruka mu masezerano yavuze ko Iran yongeye ko ibyo isaba bidahuye n'ibyaganiriwe ko mu minsi irangiye. Yavuze kandi ko Iran yaciye ibandanya yihingurira uranium ku rugero ruhanitse. Mu 2018 niho perezida yahoze atwara Amerika Donald Trump yakura igihugu ciwe muri ayo masezerano yayise yuko atariko arahana bikwiye igihugu ca Iran, aca asubizaho ibihano bikarishe. Ibi vyatumye Iran nayihagarika kubahiriza ivyumvikanywe ko muri ayo masezerano.
Aloys Bigirimana, urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.vowa.com. Turi kandi no ku mbuga za YouTube, Instagram na Facebook. Adresse yacu ni VOA Radio yacu. Tubibutse ko mu Rwanda tuvugira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na metero 41. Mu Burundi, umukuru w'igihugu yatangije umugambi wo gusana no kubaka imihanda mishya.
Ugasanga barabara nitwe twayisamburiye tuyaturiramo mapine. None amahera yoguze intebe z'abanyeshuri niyo turiko dusanuza rya barabara. Amahera yoguze umuti yokubatsa ibitaro niyo turiko dusanuza amabarabara.
Ubu ni Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi. Mu Burundi kandi haravugwa abanyarwanda babiri bafatiwe ku kibuga cy'indege bagerageza kujya mu gihugu cy'Ububiligi bakoresheje ibyangombwa by'ibihimbano. Mu Rwanda hateraniye inama yiga ku bucuruzi hagati y'ibihugu bikoresha Igifaransa. Ayo makuru nandi turayabagezaho mu kanya, ntimuge kure, muracyari kumwe nanjye Edi Rwema. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Polisi y'u Burundi yarayerekanye abanyarwanda babiri ivuga ko bafatiwe ku kibuga cy'indege bagerageza kujya mu Bubiligi bakoresheje ibyangombwa by'ibihimbano. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Thierry Vendayishimiye.
Polisi yasiguye ko abo bantu bari bafashwe ku igenekerezo ya gatatu mu kakaro uyu mwaka w'2022 baca babanza gukorerwa amatohoza, ariko nta wundi muntu Ijwi rya Amerika yabashije kuvugana nawe ngo abyemeze. Umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye akamenyesha ko binjiye mu gihugu cy'u Burundi bavuye mu Rwanda.
Uyu umugabo yaraje gutwara uyu mugore niko twumvita ko bari baje bava mu gihugu cy'u Rwanda, ariko bagiko bagomba kuja mu bubiri. Abajejwe ryo gushungera ikibuga cy'indege barababonye baragira amakenga, hanyuma basha barakwikirana bukebuke, barakora amatohoza, baranatinda barafata ibi bitabo by'inzira byose. Cyo yaje kwavuye mu Rwanda aho yitwa Ntunzu Rwanda Salama, hanyuma baramufatana n'iki yagomba kugerageza guca aje mu bubiri.
Umuvugizi w'igipolisi mu Burundi anavuga ko uyo mugore yarungikiwe igitabo c'inzira co mu gihugu c'Ubufaransa na mubyara we abayo. Hakurikijwe ibyo polisi ivuga, ico gitabo c'inzira cerekana ko yitwa Akariza Juliette yagicishije mu Rwanda. Uwagirizwa yaba yaraciye agitwara mu Burundi kugira ngo acagikoresha mu kugenda mu Bubiligi kuri iryo zina ry'Akariza. Ku kibuga c'indege i Bujumbura, polisi ivuga ko uwo yaciye anyegereza pasiporo yiwe y'ukuri yari yakoresheje yaje yerekeza mu Burundi kugira ngo biboneke ko asubiye inyuma. Igipolisi kikavuga ko yagerageje gutanga igiturire kugira ngo ibyo yifuza bishikwe ko. Igipolisi cy'u Burundi kikamenyesha ko ingendo yabo bantu bafashwe icafuze igihugu.
Mu kwerekana yuko ku kibuga cy'indege guhitaha kw'abantu boshobora kuhaza bagakoresha ibitabo bya magendo canke bitari by'iwabo bagashobora kuhaca batanze igiturire. Je rero mumva ko byo cha bituma bitanga ishusho ribi cyane ku gihugu cy'u Burundi, bikanagiteranya n'amashyira hamwe amwe amwe mpuzamakungu cyane cyane ayabajejwe gutwara abantu n'ibintu biciye mu kirere mu ndege.
Ijwi ry'Amerika ryavuganye kuri telefone na bamwe mu barongo y'amashyira hamwe aharanira agateka kazi na muntu mu Burundi ngo bagire ico bavuga kuri abo bafashwe. Ndayike ngurukiye Josias arongoye ishyira hamwe Burundi Secours imbere y'amategeko avuga ko ari kimenyetso cerekana ko leta yahagurukiye kugwanya mabi akugwa biciye mu gutwara abantu hanze mu buryo butemewe.
Kubera ko ibibuga mpuzamakungu nk'iki kibuga cya Aeroport National Mekirondazaye cy'Ubujumbura ni iyo do transit bagiye kurondera ubwo buzi hanze n'abatrafika bashobora kuba ntahaca baje nabo kurondera bo batwara. Rero kubona uno munsi ku kibuga cy'indege ufatirwa abantu bagiye mu bwo buryo butemewe n'amategeko kuri twebwe ni ikimenyetso cyiza cyane.
Ndayikengurukiye Josias avuga kandi ko kuba abo bantu babiri bivugwa ko ari abanyarwanda berekanywe bitanga icizere ko bazokurikiranwa mu buryo bwemewe n'amategeko kucaha kibagira.
Natwe ntitwari kuba twizeye neza yuko uburenganzira bwabo nabo bubahirijwe. Rero kuba ari abanyarwanda birashobora guca bigira iyi nsiguro kubera musanzwe muzi yuko Burundi n'u Rwanda imigenderanire naho iri kwiranavuka ariko itari imeze neza muri ino minsi. Ariko nawe ari kumukongomana cyangwa umutanzania cyangwa uwundi nibaza yuko ibikomeye ari icyo cyaha yakoze atari
kuva hadutse kutumvikana hagati y'u Burundi n'u Rwanda mu mwaka w'2015 nta munyarwanda n'umwe yari bwafatigwe ku kibuga cy'indege mpuzamakungu cy'u Burundi kiretse abagiye bafatigwa mu ntara zihana umupaka n'u Rwanda nka Kirundo, Muyinga, Kayanza na Ngozi. Abo bakaba bagiye basubizwa u Rwanda bagirizwa kurengana imipaka batabifitiye uruhusha. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Tugume mu Burundi. Kuri uyu wa kabiri umukuru w'igihugu yatangije umugambi wo gusana no kubaka imihanda mishya. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eloge Willy Kaneza.
Ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura niho hugururiwe iryo sekeza. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaguguruye yavuze ko amakuba injyane n'intambara igihugu cyaroyemo inyuma y'icwa rya Perezida Melchior Ndadaye mu 1993 bigakomeza kugeza hasinywe amasezerano ya Arusha mu 2002 ariyo ntandaro yo gusubira inyuma ku Burundi mu bijyanye n'iterambere. Yahamagariye Abarundi kuvavanwa n'ingeso yo konona inyubako abazitse za leta abibutsa ko n'abari zabo. Gusaha icyo yishimiye cyane ubu umutekano utuma uyu munsi n'ingenzi zihurumbira igihugu ciwe.
Ugasanga twebwe turiko turaryana kugira tubuze abantu kuza
ngo leta y'u Burundi kwigezwe n'abantu 15.
Urupfu rwacu rwahereye aho nyene ngo ibarabara n'irya leta ni ukuvuga n'irya babandi 15 shaka kuri sambure nta ngorane. Ugasanga amabarabara nitwe twayisamburiye tuyaturiramo amapine none amahera yoguze intebe z'abanyeshuri niyo turiko dusanuza rya barabara. Amahera yoguze umuti yokubatsa ibitaro niyo turiko dusanuza amabarabara. Nimwiyumvirize ngunguruze kaburimbi mwumvise amatoni amajana iyo kiri gitoro ntimwari guca mworoherwa.
Umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe amabarabara mu Burundi Regis Mpawe nayo yavuze ko amafaranga akenewe kugira amabarabara asanurwe ariho.
Twatanguranye amatoni y'ikaburimbi amajana atatu na 88 turagura n'utumashini mwabonye dukoresha mu gukata ikaburimbi ryari hasanzwe kuri turaringanize neza n'utumashini two gutsindagira. Iyo faze ya mbere nababwiye ko dufise amatoni ashika amajana atatu na 88 y'ikaburimbi azodufasha guhoma hafi imetero kare uburinganire 1,052 ibyo bizotwara hafi imiliyardi 2 n'imiliyoni amajana 4. Ni bikogwa rero byiteka.
Mabo nayo atwara ikigo kijejwe amabarabara mu Burundi yemeza ko gusanura amabarabara bizogira inyungu abarundi b'imice itandukanye.
Byahora bikogwa n'abantu bake cyane mugabo bigiye kuba akamenyero kuko abantu benshi babikora. Twabahamagaye turabereka ngene babikora turabibigisha barabimenye. Ntambo nimwe izotuma ibyo dukora byononekara kuko ubuhinga twarabwerekanye neza ukungene abantu bo bikora
bwa president ndayishimiye y'abarundi badatumwanya mu njyane bakanka ibiganiro igihugu ciwe kiba giharurwa mu vya mbere bitunze muri Afrika
baranze kuganira none tugiye kuganira abagenzi bacu baratuvuyemo ehe tugiye kuganira tutakibazura urumva ingorane twagize muri iki gihugu uri kuri weza amagome twaciyemo iyo tutajyana uburundi kiba igihugu ngaha muri Afrika kiri mu bihugu biteye imbere ni mwumvira umwanya twataye
ariko umukuru w'ishyirahamwe ryigenga Parsem anura president Eva bona nkuhanganye nibazo vya kino gihe akareka kwa matama kosa kuri kahise anamwibutsa ko myaka 17 iheze igihugu kibazwa umugambo gesende David de uri ku butegetsi yigeze no kuramutswa imbere yo gutorerwa ku mukuru w'igihugu Faustin Ndikumana
nubwo imyaka 2 yari gwiwe mu mugambo uri ku butegetsi uri kurakwiza hafi 100 kuraba responsable de vanje twa ja kuba imyaka 200 ku butegetsi n'utangira kugira ico wagijwe mu gusaba igihugu ni imyaka 2 iwe mugabo ni imyaka 17 y'umugambo uri ku butegetsi kandi yarawongo umva rero bize turi ku butegetsi utabwo kwa responsabilite zacu twa biba byaragora rero ati wewe rero nto wewe hari bya byaragora nimikagwana ubu rero we fata ingamba cyashya
umwanya wa mbere hazosanurwa amabarabara 11 ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura hamwe n'abira buhuza n'uwa politike Gitega uciye mu ntara za Mwaro hamwe na Muranza ayo mpazwe nka RN7 na RN3 amabarabara yagiye arononekara mu Burundi kubera imyaka y'intambara no gusaza ntasubirizwe kuko amakuru makuru yubatswe mu gihe cy'abakoloni no kuri Repubulika ya Kabiri ku ntwaro ya President Colonel Jean-Baptiste Bagaza kugeza ubu ariko kugera mu duce twa kure cyane cyane aho bita mu minyaganyaga utubarabara tumigendanire turakora mbere n'ubwo muri iyi myaka indwi iheze ayahuza intara zitandukanye n'imirwa mikuru ya politike n'ubutunzi nka yose yononekaye abahinga n'abatembera mu bihugu bya Afrika bitari bike bemeza ko iyo haba politike nziza yo kubungabunga inyubakwa izisanuwe nazo zigakorwa atabiturire bigiyemo Uburundi cyari kimwe mu bihugu bya Afrika uguhanahana ibidandazwa byokoroha cyane eroje buri kaneza ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Mukomeje gutega amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC. Inama yiga ku bucuruzi hagati y'ibihugu bikoresha igifaransa ibera i Kigali mu Rwanda igeze ku munsi wayo wa gatatu. Ihuje abashoramari na ba rwiyemezamirimo bigira hamwe uburyo bazamura ishoramari mu bihugu byabo. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi uri i Kigali mu Rwanda.
Itsinda ry'abikorera basaga 70 bahagarariye ibigo by'ubucuruzi n'inzego z'ubukungu mu bihugu bihuriye mu muryango w'ibihugu bikoresha igifaransa baje mu Rwanda mu ruzinduko rw'iminsi itatu guhera kuri uyu wa mbere kuzageza kuwa gatatu tariki ya 13. Iri tsinda ryaturutse mu bihugu 25 bihuriye mu rurimi rw'igifaransa ryahuye n'abikorera bo mu Rwanda bakabakaba 200 baraganira ku bufatanye mu guteza imbere inzego zitandukanye z'ubucuruzi n'ishoramari. Umunyamabanga mukuru w'ibihugu bikoresha igifaransa Louise Mushikiwabo yatangaje ko amahirwe yo gukora ubucuruzi ahari ahubwo akeneye kubyaza umusaruro. Mushikiwabo bavuga ko muri iki gihe uyu muryango ushyize imbere iterambere ry'ubucuruzi n'ubuhahirane mu bihugu biwugize kuko amahirwe ari menshi.
Ibihugu bya francophone birakorana mu bucuruzi mu buhahirane ariko ntabwo bihagije, ari nayo mpamvu izi mission commerciale twazishyizeho kugira ngo turusheho gukangurira abari mu bucuruzi n'ishoramari gufata ayo mahirwe ari hirya no hino. Akenshi usanga ibihugu biri mu muryango wacu wa francophonie bafite iyo nyota yo gukorana ubucuruzi n'ubuhahirane, ariko ugasanga bakeneye cyabafasha cyangwa icyabaherekeza kugira ngo babashe kubona neza aho ayo mahirwe ari.
Muri ibi biganiro inzego zibandwaho nizishamikiye ku buhinzi no kongera agaciro umusaruro ubukomokaho, urwego rw'ingufu zisubira n'urwego rwa serivisi zishingiye ku ikoranabuhanga. Abikorera bo mu Rwanda bitabiriye inama bagaragarije Ijwi rya Amerika umusaruro bayitezemo. umwe ahagarariye uruganda rukora ifu y'imyumbati rukorera mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo, undi ahagarariye uruganda rutunganya igihingwa cya macadamia.
Aho kugira ngo twe tuzemo ahangaha tuba tugira ngo duhure na kampani cyangwa se n'abandi ba businessman bo mu bindi bihugu, yewe tubone n'amasoko yaho tugurisha ibicuruzwa byacu. Mu bugiye mumaze kubona invitation z'abantu bane
kwe twashakaga cyane n'inama ari ukugira ngo turebe ba twabona abafata inazi bava nyine b'abakore nazi kugira ngo turebe twabona amasoko hanze.
Minisitiri w'ubucuruzi mu Rwanda Beatha Habyarimana avuga ko guhuza ibihugu bisaga 20 bikora ubucuruzi ari amahirwe kubikorera bo mu Rwanda.
Umwihariko w'u Rwanda twashyizeho gahunda zitandukanye za guverinoma zituma byorohera umuntu uje gucuruza, ari ukuba yahagera bitamugoye, bituma viza zitagonga zitagorana kuzibona. Hari ubwo twavuga tuti uwashaka kujya ibyagiyemo hirya no hino cyangwa se ushaka kujya ava muri bucuruzi bwe bw'ahantu hamwe ajya ahandi bimworohere, tugashyiraho gahunda z'ibihugu yari ku 28 u Rwanda ishobora kuba yageramo ikamufasha kugira ngo abashe kuhagera. Hari ikintu cy'umwihariko u Rwanda twiyemeje gufata iya mbere cyo kwinjira mu bwaguke bw'ubucuruzi mu bihugu bitandukanye.
Si ubwa mbere mu Rwanda habereye inama ihuza ibihugu bihuriye ku rurimi rw'Igifaransa, kuko mu cyumweru gishize hagaragaye inteko zishinga amategeko zo mu bihugu bikoresha Igifaransa. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tugume mu Rwanda, urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru rwatangiye kumva abatangabuhamya bashinjura Bwana Jean Twagiramungu ushinjwa ibyaha bya genocide. Abamushinjuye bose kuri uyu wa kabiri ni abahamijwe ibyaha byo kugira uruhare muri genocide. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa.
Bose barahakana uruhare rwa Twagiramungu ku cyaha cya genocide aregwa. Bwana Foster Rufangura niwe wabimburiye abandi batanga buhamya bashinjura Bwana Jean Twagiramungu ku cyaha cya genocide aburana n'ubushinjacyaha bw'u Rwanda. Icyaha ubushinjacyaha bumurega ko yagikoreye ahantu hatandukanye mu byahoze ari komine za Rukondo na Karama mu karere ka Nyamagabe y'ubu. Uyu yemeje ko yagiye mu bitero byo kwica Abatutsi ariko adasobanura igihe nyirizina. Nk'igitero cyagiye kwica mu rugo rw'uwitwa Kamondo, Rufangura yemeza ko yari kumwe n'abandi bantu bagera muri 50 ariko atabonyemo Twagiramungu. Gusa yemeza ko abagiye muri icyo gitero atari abazi bose kandi benshi atabibuka bitewe n'igihe gishize. Undi mutangabuhamya nawe washinjuye Twagiramungu ni Bwana Emmanuel Nkiriyumwami, inkiko zakatiye igifungo cy'imyaka 30 ku byaha bya genocide. Yinjiye mu cyumba cy'urukiko yambaye iroza kandi arindwe n'abacungagereza. Uyu ntiyumva kumubaza byasabaga kurangurura ijwi mu rukiko. Nkiriyumwami wemeza ko yari umupolisi wa komine Rukondo yabwiye urukiko ko yatabaye ku gitero cyagabwe kwa Pole Mutabaruka kandi ko n'abakigeze mu ruhare yabashyikirije pariki. Uyu nawe yahakanye uruhare urwo arirwo rwose rwa Twagiramungu. Yemeza ko aho yarindaga hari hegeranye n'iwabo wa Twagiramungu kuko yajyaga no kunywa y'amazi igihe yabaga agize inyota. Urukiko rwamubajije niba adashobora kuba ari kurengera Twagiramungu kubera uko bari baziranye. Yasubije ko ibyo ntaho bihuriye kuko bari baziranye bisanzwe kandi ko atakwanga kuvuga ukuri abayakuzi. Ku rupfu rw'uwitwa Hananiyasi Rudahunga, Nkiriyumwami yavuze ko mu mwaka w'igihumbi 1997 yakubiswe bikomeye n'abasirikare b'u Rwanda bamumena amatwi ari naho yagiriye ubumuga bwo kutumva. Yavuze ko bamuhatiraga gushinja Twagiramungu. Umutangabuhamya yabwiye urukiko ko kubera abandi bagabo bane nabo bakubiswe nka we bikabavira mu rupfu, yemeye ko ashinja Twagiramungu kugira ngo aramire amagara ye. Yavuze ko yateganyaga ko igihe azagera imbere umucamanza azavugisha ukuri. Yemeje ko icyo gihe yabonaga nta tegeko ryashoboraga kumurengera, ahitamo gushyira imikono ku mpapuro bamuhaye zishinja Twagiramungu. Bwana Didas Hategekimana nawe yahamijwe uruhare ku byaha bya genocide, yakatiwe gufunga ubuzima bwe bwose. Hategekimana yari burugumestri wa komine Rukondo, inkiko zamuhamije ubwicanyi bwabereye icyanika mu cyahoze ari prefegitura ya Gikongoro. Urukiko rwamufashe nk'umutangamakuru kubera uburemere bw'ibihano yahawe. Hategekimana avuga ko mu bwicanyi bwabereye muri komine yategekaga nta na hamwe yigeze abona umuntu wicundi. Yavuze ko nta n'ibitero yigeze yumva ko ahubwo yahagaga amakuru nyuma. Yahakanye ko imodoka yari ya komine Rukondo yaba yarakoreshejwe mu bikorwa by'ubwicanyi. Nawe yahakanye uruhare ukekwa Twagiramungu ashinjwa. Yavuze ko bitewe n'uko nyina wa Twagiramungu yari umututsikazi byari bigoye ko nawe yagendagenda muri ibyo bihe bidasanzwe. Igisa no kutanyurwa n'ibisobanuro Hategekimana yatanze, urukiko rwavuze ko bitumvikana uburyo nk'umuntu wari burugumestri yavuga ko nta kintu na kimwe yabonye mu bwicanyi bwabereye muri komine yategekaga. Umucamanza ukuriye inteko iburanisha kandi yakunze kwihaniza umunyamategeko Pierre Celestin Buhuru mu buryo yabazaga batangabuhamya bashinjura uwo yunganira. Yamubwiraga ko ibibazo bye bigamije guha amakuru abatangabuhamya kandi bihabanye n'ubunyamwuga bwana Jean Twagiramungu aregwa icyaha cya genocide ubushinjacyaha umukekaho ko yagikoreye mu byahoze ari komine za Rukondo na Karama ku Gikongoro ni mu karere ka Nyamagame ya none mu majyepfo y'igihugu yahoze ari umwarimu ikaduha icyaha aragihakana mu mwaka w'2017 nibwo igihugu cy'Ubudage cyamwohereje kuburanishirizwa mu Rwanda urubanza ruzakomeza mu mpera z'uku kwezi niba nta gihindutse nk'uko umucamanza yabitangaje akabugira ubusajwi rya Amerika Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC. Ubu naho tugeze kuri wa mwanya tubagezaho ikiganiro Amerikana kibanda ku byabaye mu bihe byahise no mu bihe turimo. Twagiteguriwe na Thomas Kamirindi.
Naramutse neza. Ku itariki ya gatandatu y'ukwa karindwi 1944 umwirabura wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwa Jackie Robinson yanze kwimuka mu myanya y'imbere muri bisi yari hari wabazungu kugira ngo ajye kwicara mu y'inyuma yari hariwe abirabura bimuviramo kuburanishwa mu rukiko rwa gisirikare. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Umutegarugori Rosa Parks yamenyekanye cyane mu mateka y'abaharaniye kurandura ivangura moko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byaturutse kuri bisi mutegute ku itariki ya mbere y'ukwa 12 mu 1955 Rosa Parks yanze kwimukira umuzungu mu myanya yari yicayemo muri bisi imbere mu mujyi wa Montgomery muri Leta ya Alabama mu majyepfo y'igihugu. Umuzungu wari utwaye iyo bisi yari yamutegetse kujya kwicara mu gice cy'inyuma cyahariwe abirabura. Rosa Parks rero yarabyanze atabwa muri yombi aregwa kurenga ku mategeko agenga ivanguramoko. Umuryango uharanira iterambere ry'abirabura NAACP National Association for the Advancement of Colored People wamutangiye ingwate akajya aburana ari hanze. Urubanza rwagiye rutinda mu nkiko za Leta ya Alabama rurakururana ariko nyuma y'umwaka urukiko rwo ku rwego rw'igihugu ruza kuruca mu kwezi kwa 11 1956 ruvuga ko amategeko agenga ivanguramoko muri BC anyuranyije n'itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rosa Parks yabaye icyitegererezo kubirabura bo mu mujyi wa Montgomery maze bose uko bakabaye bafata icyemezo cyo kwanga gukoresha bisi. Iki gikorwa cyabaye icyamamare cyane ku izina rya Montgomery Bus Boycott na kimwe mu byaranze cyane ibyarwanyije ivanguramoko muri rusange mu gihugu cyose. Iyi boycott yamaze umwaka urenga nta mwirabura n'umwe ugendera muri bisi. Yarangiye mu kwa 12 1956 nyuma y'icyemezo cy'urukiko cyaciye ivanguramoko muri bisi mu mujyi wa Montgomery no mu gihugu cyose rero kubera ko rwavuze ko binyuranyije n'itegeko nshinga. Nyamara rero Rosa Parks siwe wa mbere wari usuzuguye amategeko y'ivanguramoko muri za bisi. Mu bamubanjirije nyamara batamenyekanye nka we harimo uwitwa Jackie Robinson. Ijwi rya Amerika. Jackie Robinson wari ufite imyaka 23 y'amavuko yinjiye mu gisirikare mu 1942. Icyo gihe abirabura n'abazungu babaga mu mitwe y'ingabo z'igihugu itandukanye bamwe mu yabo bwite n'abandi mu yabo bwite ntibavangaga kandi bose bari mu gisirikare kimwe. Nyuma y'imyaka ibiri Jackie Robinson yari yarazamutse mu ntera yarabaye ofisiye n'ipeti rya surlieutenant. Ku itariki ya gatandatu y'ukwa karindwi 1944 yafashe bisi kugira ngo ajye kwitemberera hanze y'ikigo cya gisirikare yarimo muri Leta ya Texas mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umushoferi wa bisi w'umuzungu yamubwiye kujya kwicara mu myanya y'inyuma yabirabura rero nk'uko amategeko y'ivanguramoko muri bisi yabiteganyaga.
Shuti mwarimu duteze amatwi aha niho ibigano byacu byo kuri isaha bihumurije. Ndabashimira cyane ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika. Nshimira na bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibi biganiro. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.